Umushyikiriza manza wa mbere yashashe muri urwo rubanza na Mushyirahamwe yarujemo yasabiye Emmanuel Nshimirimana arongoye parasene mu ntara ya Muramvya umunyereri w'imyaka 25 ntiyadabuye miliyoni y'amafaranga y'amarundi mu gihe abandi babiri Aime Constantgatore arongoye iryo shyirahamwe muri komine Mbuye hamwe na Marius Nizigama arirongoye muri zone Buhangura basabiwe gufungwa imyaka 20 ntiyadabuye miliyoni y'amafaranga y'amarundi ku wa gatanu kwezi kwa mbere 2018 urwo rubanza rwari rwashyizwe mu mwiherero Sentare yasiguye ko rwasubiye mu NHS kubera hari umucamanza yajejwe ayandi mabanga mu ishyirahamwe Parseme bo batangazwa n'uko urwo rubanza rwasubiye kumvirizwa kandi hari ivyegeranyo vy'urwa mbere
yaradutangaje cyane kuko bumvise ngo hariho uwari muri siege ya mbere yagwize ngo yoba yagifatiwe n'andi mabanga hanyuma twe tukibaza tuti ko abifise ibyo twari twaburaniye ko tukibaza ko atangorane mugabo mbasaba tugira ati urubanza ruzira gusasa na HS
Sentare yasiguye ko abacamanza bashasha bari bakeneye kumenya ukuri batarinze gusoma ibyanditswe Faustin Ndikumana arongoye Parseme avuga ko igihambaye atarabasasa ahubwo ari ukuri umuntu afite
twabonye ko hari ibibazo byabajijwe kandi waza naho yokubaza ashimika cyane igihambaye nuko ufise imishu muha natwe tuba tuzifise kuko byari ibintu bigaragara twashikirije ntabwo byadutera ikibazo cyose naho buzana umucamanza avuye hehe ntabwo watwumva kuko tuba turiko dushikiriza ibintu by'ukuri kandi tukumva atan'ingwano ishobora bwari gutera mu gihugu
ajyanye n'urwandiko umushyikiriza manza yahagaze ko mu NHS rwanditswe n'urongoye Parseme mu ntara ya Muramvya ko atarugwishyirahamwe Parseme Faustin Ndikumana avuga ko ivyo bitari bikwiye guhanwa kuko ngo biraba ishyirahamwe Parseme
mu kazi kose umuntu wese ajije amabanga arafise urwandiko akoresha ariko arakora hanyuma uwo rwandiko ni ugafatira akore ngo rwari gutandukanya urwunga inzaruka z'imigambwe mbwana ko atabo twabibona kuko twebwe abo dukorana mu mugambwe cyangwa ibyo dukorana n'abatari mu migambwe birasa ukuntu bitunganijwe kuko batira amakenga n'umuntu uvuga tuti hari travaye ntende y'iwacu turiko turavuga tuti tubikora gutya tuba tuzi ko tubikora gutyo kugira icyo dushaka gushika ko tugishike iyo karagatere penali uva rugo ni ibintu bijyanye n'umutekano nibyo tubona ko atahubiri kandi urabye na bigira avuga ati erema materiyo cyangwa erema etaje n'intara ibyemezo byerekana ko icyo cyakozwe ntabihari
uyu arongoye Parseme asaba ko abo banywanyi biwe borekugwa kuko atakibagira
iyo zone nyiba ari buhangwa nta mutekano urigera uhungabana nta rwaruka rwajya urwara uwundi no mu yandi mazone ya provense Muramvya ya makomine nta nandigeza ingwara n'umutekano abo bantu basanzwe bazwi abajije nk'hari iyo nama bari bayizi uwo muntu yofatira kuki kugira ngo abo bantu barafite ibagize yofatira kuki hagati tubasabira kwezwa ubunyene basubire ku gihugu twahorako baje gufasha ibijyanye n'iterambere umutekano mu by'intwari bereye mu gihugu
abo banywanyi batatu bishyirahamwe Parseme bafashwe mu kwezi kwa gatandatu bagirizwa guhungabanya umutekano mu gihugu hagati guteranya no gucanisha nk'urwaruka rwo mu migambwe no gukoresha urwandiko rw'impimbano Sentare ikaba yarushize mu mwiherero mu gihe rwari gusomwa ku wa kabiri ukwezi kwa kabiri 2018 nk'uko byari byashyizwe ko mu rubanza rwa mbere ruzosomwa ku wa 26 kwezi kwa kabiri 2018 i Muramvya Raymond Nzimana izi rya Amerika.